Kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mu kongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Je gwaruka namwebwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ubutunganya neza no gukingira amasoko y'amazi biturinda indwara zivuye ku isuku rike nkakorera canke malaria bikunze kwirara mu bantu. Muri rusangi amazi y'amasoko asanzwe ari meza ku buryo abantu boyanywa batarinze kuyasukura ukundi. Ariko rero ibihugu bitari bike byo ku isi bikoresha ibice bitarenze 20% byayo. Isiguro nuko nko mu bihugu biteye imbere ayo mazi akoreshwa mu kuvomera imirima irahumye canke ahari inyubako zo kwinezereza. Mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere icyo gitigiri gito kiva kwibura cy'uburyo bwo kuyimba canke ukuyubakira. Amashirahamwe mpuzamakungu OMS na UNICEF amenyesha ko ibice 18% gusa by'ababa munsi y'ubugaragwa bwa Sahara ari naho Uburundi buherereye bakoresha amazi y'amasoko akingiwe. Uko ibintu biri ni inzitizi ku iterambere na cyane cyane iry'abakenyezi kuko ibice 72% byabo aribo bakora akazi ko kuyavoma. Igisata kijejwe amazi hamwe n'isuku mu ibanki y'isi yose cyemeza ko hakenewe uburyo bw'amafaranga ava mu mici itari mike kugira ngo igitigiri cy'abanyafurika kisununuye gishobore gushikirwa n'amazi meza. Ikigwa cyakozwe n'ishure kaminuza y'Iwagadugu muri Burkina Faso haraheze imyaka 2 gihanura ko itunganyo ry'amasoko ryofatira kuguhinzira amazi kugira ngo ntabe ikidengeri kibike imibu. Byongeye abantu bo kwirinda kwituma hafi yayo kugira ngo abo mu micungararo ntibahandurire indwara nk'uko icyo kigwa cyari cyerekeye itunganyo ry'amazi meza no kugwanya indwara ziturutse ku isuku rike kibandanya kibivuga. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye no gutunganya neza hamwe no gukingira amasoko y'amazi ku neza y'amagara meza. Kuri mikro muri kumwe na Diane Ndonse kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo gwanyukira. Kwinjira mu kiganiro nyezina tega matwi ibyiyumviro bishikirizwa n'ugwaruka rutandukanye ko muri komine Kanyosha mu gisagara cha Bujumbura. Joseline Nduwayo arubaza ati twobungabunga gute amasoko yacu y'amazi kugira ntaduce mu myanya y'intoke ngizi nyishu bamuha
muragakura ivyatsi bakareka kuza barahono
iruhande y'inkengera soko bakasha imingoti
nuko gusaba dufasha nyene bakagaza baragarura baza barabikora bikiri hagufi bitaronekara
masoko y'amazi je nibaza ko ari kuhakorera nyene bakahashira imifurege
bwo kwirinda ibicafu kubera umaze kuhasukiya rara unyengeterera muri ya soko
neza magara yacu amasoko bajya abantu bahonona umuntu yacu bahana
nubukoko bubona mwa amazi kugira ngo ntihushure gushoka kwinjira nko mu yindi mipira tukongera tugakorana neza n'imipira ibindani ubucafu baburiye kugira ngo tuvome neza
ama komite arakenewe bakaje hamwe n'abanyagihugu
abajeje umutekano nyene bakayakingira nyene
hariho abo babaserukira abandi bagira ico bafashije
amasoko yamaze kubomoka abantu babahegereye ibo kwiyungunganya bakaraba nk'ukuntu baca bayasanura bakayakora
umukuru mutumba cyegerezwa kugira nk'inama ku iryo soko bagaca barisukura tugatanga intererano
icyambere no kwitegura ahantu yashikira bakayubakira neza.
Amareta ni ntangere mu gukingira amasoko. Inkuru dukura mu ntara ya Quebec mu gihugu cya Canada zitumenyesha ko ibice 14% by'abahaba bashoboye gushikirwa umwe wese ku giti ciwe n'amazi y'amasoko. Byongeye abantu 200 nabo barashoboye gusangira isoko rimwe nk'uko inzandiko zo mu bubiko bw'ibitabo bigenewe abanyagihugu muri ico gihugu zibivuga. Ugupima amazi y'isoko yubutse ni ngombwa. Ibyo bifasha abayakoresha kumenya ko atangaruka agira ku magara yabo. Kubwishure kaminuza giwagadugu ukwiheza neza ibishobora kubangamira amasoko nk'inkukura, ubugaragwa hamwe n'imirima yo mu micungararo bifasha kuyakingira ataronekara. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingene twotunganya neza tukanakingira amasoko y'amazi ku neza y'amagara yacu, tega matwi itohoza mugenzanje ala imvira nkunda yagiriye muri komine Kanyosha ku mutumbanya baroha. Ala ivi jambo ni gwao.
Ugutunganya neza no gukingira isoko ry'amazi ku neza y'amagara y'abato n'abisumbuye niyo ntumbero yashikanye kwitanga ijyayo ryubatswe ku mutumba Nyabaroha muri komine Kanyosha mu karere ka Nkengabusoro mu gisagara ca Bujumbura. Uko gitaweho ntigushemeye, twabonye ko amazi yaryo yisesa kubw'inkukura yari hengamitse rigatoboka ku ruhande rwo hasi, kukaba nkako nta biti canke imikobeko birikingira hirya no hino yaryo. Vyongeye amazi yaryo ari nayo akoreshwa n'imiryango yononwa n'imirima y'ibitoke n'irengarenga igegereye ku bwa Tarsis Nkundwanabake ari mu bubatse iryo tangi. Uko ibintu biri vyunyugwa n'uko amakomite y'abato n'abisumbuye yofasha kurikingira adahari. Imvo n'uko ishigwaho ryayo ridahurizwako nk'uko Stamiri Biyandaze umukuru mutumba Nyabaroha avyemeza. Ukutitwararika isuku ry'iryo soko ry'amazi kuva ku mvo zinyuranye. Odifax Hakizimana aba kumutumba Nyabaroha aratuyagira.
Nkuri ahubwo iri soko ntitwitaho kuyagirira isuku kubera nkuri kararima nkuko kwangaho nta muntu yamubonye icyo yayitoboye yatasi tubomfatira ingingo nkande utamubonye niri yatangita bakwiye kuyigarukira.
Ukudakingira isoko ry'amazi ya Nyabaroha mukurizitira gutuma rijamwo ubucafu hamwe nibivu bisukwamwo n'abana bakinira hafi y'itangi. Ahandi naho nuko imiserebanyi canke ibikere bipfirayo kuko tagufuri rifasha umupfundikizo nkuko twavyiboneye. Inkurikizi nuko amazi ashikira mu mabombo imiryango yikorako avuye muri iryo soko aba mabi. Akenshi abarimwe imisenyi canke agasa n'ibiziba kubwa Francine Shimirimana umuvyeyi. Ugukarigwa n'inzoka zo munda kw'abana bayanywa ni inkurikizi. Babiri ba Virginie Hakizimana uku kwezi gutashe abaha imiti ya Albendazole. Mu gihe imvura iguye amagara y'abakoresha amazi y'isoko rya Nyabaroha arabangamirwa. Twumvirize Francine Shimirimana umuvyeyi.
Imvura iguye nyinshi umusozi ucukoroka amatiyo agaca koroka. Urumva twebwe baze tujatu yabura ugaca tugenda tukavoma bijya biziba bya kizingo byo hasi naha bari mu mvura akaba ari byo dukoresha kwabo kunywa kwabo kuteka zanzo kubuza inyoye nta woza kukubarira ati mpamazi naho waba wayatetse ngo yamuhe ngo yubahweke kuyashira ku munwa.
Ibintu biruko mu gihe n'amazi aca mu mabombo avuye mu isoko adakingiwe hamwe aguma yisesa. Ahandi naho amarobine yaramenaguritse hijya no hino nkuko twavyiboneye. Ukudebukirwa kw'imiryango mu kuyabungabunga kuribonekeza. Beatrice Rukundo avuga ko yacitse intege kuko amazi avuye mu isoko rya Nyabaroha atakimumerera neza nka kera. Kubwiwe afatira kuko ayanyoye acagwara inkorora n'indwara y'agahiri. Ubwoba kubijanye n'amagara buribonekeza kubwigabanuka ry'isoko ry'amazi ya Nyabaroha. Tega matwi Joseline Mbayeho kubw'Imana umuyabaga.
Turafise ubwoba ko azohava kama kuko nubundi yari yatanguye gukama. Ni kibazo kuko ntituba tukiro amazi hafi mu misi heze nakorera yarateye muri aka karere kacu arahitana abantu batatu.
Tumenyeshe ko iryo soko ry'amazi ricubakwa mu 1993 ryatanga amazi meza mu miryango irenga 150. Ariko rero muri kino gihe amazi rirungika mu mabombo yaragabanutse. Insiguro nuko imiringoti acamwo iguma icika idasubirizwa kubwa Odifax Hakizimana. Mu gihe atacokogwa iryo soko ry'amazi amazi rizokama kukaba nkako inzwi irahera ataza mu mabombo nkuko twabitohoje ibintu biruko mu gihe iryo soko ry'amazi ya Nyabaroha ritari mu rutonde gwa yarenga 3000 ategekanywa kubakwa kijambere n'ubushikiranganje bw'amazi n'isuku ibidukikije n'ugutunganya amatongo n'ibisagara kubwa Emmanuel Ndorimana umuyobozi mukuru w'amazi n'isuku icigwa cyaryo cokogwa nishira hamwe rejidezo rijejwe gukwiragiza amazi mu ngo ifashanyo irakenewe mwikingirwa gisoko ry'amazi ya Nyabaroha kuneza y'amagara y'ababa muri ako karere Stamiri Biyandaze numukuru mutumba Nyabaroha avuga ati
abantu bashira kwandura ingwara tutazezeza nanye kwifuza ko bodufasha kuko ni byiza cyane ko mwobaho neza mukanwa amazi meza atangorane nimwe
ukwitaho guteza imbere amazi ava mu masoko kuneze amagara y'ababa mu burere arimwo nakamugategwa ubushikiranganje bw'amazi n'isuku ibidukikije n'ugutunganya amatongo n'ibisagara
Karere ka Kivu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abafatwa n'ingwara ziturutse ku mazi mabi zaragabanutse ibyo byavuye ku kigoro ko kubakira amasoko no kwitwararika isuku ryayo nkuko sel ishira hamwe ry'abakirisu ifasha abamerewe nabi mu gihugu cya Kongo ribimenyesha ugukura kuranwa hagati y'abanyagihugu yabaye kandi intererano yo kurereka ibishobora konona isoko mu bumanuko bw'icyo gihugu uko biri kose ingufu z'abanyagihugu zonyene ntizihagije mu gukingira amasoko ibiza nk'intambara birayahitana ntihame habonetse uburyo bwo kuyasanura nkuko bishikirizwa n'ishyirahamwe ryita ibibondo ku isi UNICEF kugira ngo twumve neza ibijyanye no gutunganya no gukingira amasoko y'amazi kuneza amagara meza tega amatwi ikiyago twagiraniye n'umuyobozi mukuru w'igisata cy'amazi n'isuku mu bushikiranganje bw'amazi ibidukikije gutunganya amatongo n'ibisagara Ingenieur Emmanuel Ndorimana aganira na mugenzanje Alain Virankunda
Emmanuel Ndorimana ndabaramukije
ndabaramukije
kugira ngo mwemeze yuko isoko rifise amazi ashobagirira akamaro abanyagihugu muha mwisunzi biki barabanza akagira ivyigwa niho baheza akabona ati aya mazi vyo kureka tuyahe abenege kuba yanwe
murafata umwanya mugashikira abanyagihugu baherereye mukaja kubigisha no kubajijura kugira ngo bumve akamaro ko gufata neza iryo soko kuneza y'amagara yabo
turagendera mu ntara nyishize igihugu ukabona ko hari ahantu amazi ari karagabanuka tukabona ko hariho n'ahantu amazi afashwe nayo bayonona twashyizeho amategeko rero itegeko ry'amazi ingingo zose zikwiye kugira ngo zikingire amazi ishinga uburere bwo gukingira amasoko y'amazi umunyagihugu utabanje kumugisha inama uba wihenze ureba kabona kubikora ku neza yabo amagara y'abacameza
ndagukenye
murakoze cyane
Arakoze ala ibirankunda kuri ayo matwi n'ibyo biganira dushikirije tumira amategato kumviriza kano karirimbo kaduhamagarira kubungabunga ibidukikije
uhere kunama ahiyo kumukaza inshuti zose uzinkangurire uhere igenino ahiyo imanamba Yosu yankangurire babuze yewe gutema no guturira amashamba batitera ubugaragwa babuze yewe kurobesha amafumu segetera batahonye ibinyabuzima byo mu mazi
twibutse abatwumviriza ko ikiganiro ari kira cy'u Amerika uno munsi tukaba turiko tuganira ku bijyanye no gutunganya neza hamwe no gukingira amasoko y'amazi kuneza amagara meza waruka ntimurambigwe mugume hafi y'amaradiyo yanyu ibi ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronzwa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana muganga Anita Munyana akaba ari hano muri studio zacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
mbaza ndakwishura
aya mazi yo mu masoko naya mazi tumenyereye kubona ngaha nico kimwe
no kumenya ko atari cyo kimwe amazi hano yibonekeza mu gisagara cha Bujumbura na mazi ava ku mabombo mu gihe amazi yo mu masoko ari amazi ubona ava mu misozi
mbaza ndakwishura
ukuzitira nk'amazi aba ari mu iyo soko birafasha mu magara y'abantu
cyo bavyiza kugira umuntu akingire amagara y'abanyagihugu baza kuyakoresha
mbaza ndakwishura
iyo bateye ibiti babikikije iyo soko ry'amazi bifasha gute
ibyo biti biza gufasha kugira isi rigume iyo haje inkukura ntibave vyonona iyo soko ry'amazi
mbaza ndakwishura
kandi higihe abantu banga amazi yo masoko akaje bavuga ngo ntamamera neza byo bari kuberi
amazi yo masoko na amazi meza iyo batayacafuje atanga rukambi ashaka kugira ku magara y'abantu ariko nta numwe atazi ko imibiri y'abantu itandukanye canke ugasanga ayanyoye hari umuntu yacafuje
mbaza ndakwishura
abantu mu mpangu bavisa amazi ugasanga bavisa amazi ntibakoreye isuku ibyo bishafu yafise icyo byonona mu mazi y'amasoko
atagiriwe isuku agira ingaruka mbi ku magara y'abantu nico gituma araho mu mpangu umuntu yitwararika kugira isuku ahabaye n'acane cane kuvyerekeye ibintu akoresha ku mazi ika no mu masoko ko nyene bakaba bagomba kuyakoresha ibindi bintu bakavoma hama bakagenda kubigirira kure y'amasoko kugira bayakingire bayabone yuko aribwo buzima bwawo buno munsi n'ejo
Rugamba rwa makinka yanje.
Waruka ni murambigwe uyu ni wa mwanya duhumutumire wacu umuganga Anita Munyana kugira ngo abahisiguro zibazo bibabakiye. Tugeze mu gace ka kabiri kivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Jewe ndashaka nyene kumenya ukuntu ayo masoko bayakingira.
Babura matari bintara baraje hamwe n'abanyagihugu bakumvikana ukuntu bokingira iryo soko ryabo hama ikindi kintu gikomeye ni gutanga inyigisho bagahimiriza abanyagihugu ari mu maradiyo ari bubamenyesha kiyago bakamumvisha ineza ryo gukingira isoko ry'amazi
mbaza ndakwishura
isoko ry'amazi rirajanye n'amagara meza
Ego cyane kuko amazi meza atanga ubuzima arinda abana kuri za ngwara zitandukanye zica abana cyane cyane babana mu munsi y'imyaka 5
mbaza ndakwishura
be ajya amazi yo mu masoko hariho umuti mutanga ukingira izya ngwara
iyo miti nikeneye kuko iyo miti yo hava isinzikaza ahubwo ibinyamuzima bigizwe iryo soko ry'amazi
mbaza ndakwishura
none umuntu amenya gute isoko ko ririmo amazi
uza kubimenya kuko ubona amazi aserutse ava mu musozi hagati canke habishika nkiyo babandi bakunda kwimba imisozi barondera amabuye uzubonye amazi aserutse
mbaza ndakwishura
burya aya mazi tunywa leta yo bibizi none yuko ayo mazi yaba ari meza
ego cane leta irazi yuko ayo mazi ari meza nikimenyamenya iyumvikana n'abanyagihugu bakayubakira kugira ashobore kuba isoko y'amazi ku banyagihugu baba muri iyo mitungano.
Rugamba rwa makinka yanje.
Ikiganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo ugaruka rumutura tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ibyo bibazo.
Mbaza ndakwishura
hajya usanga isoko rimwe rigaburira karere kose nk'intara dufate biba byagenze gute
nuko iryo soko barivamo amazi menshi cyane mbere akagaburira abanyagihugu bari muri ako karere
mbaza ndakwishura
ayo mazi ava mwayo masoko yoba akinga ingwara hari icyo yoba afasha mu magara y'abantu
murazi ko kenshi aya mazi ava mu masoko umuntu abiravye haba harimo ibumba kandi ibumba ifise ingirakamaro ku magara y'abantu mu bihugu ho biteye imbere ibumba barayihingura neza umuntu akayinwa canke akayisiga ku mubiri kugira imukize ingwara zitandukanye
mbaza ndakwishura
inyigisho
zijanye no kujijura abanyagihugu ubijanye no gukingira amasoko zirakenewe
iyo umuntu tamweretse ineza iri muri ivyo bimukikije ashobora kubisindikaza akavyonona atabona nuko ari karavyonona nico gituma guhimiriza no kwigisha abanyagihugu ari ngira kamaro
mbaza ndakwishura
Bigenda gore ngo tunamazi mabi mugihe twatuzi yuko ava mu isoko bari meza.
Iyo aya mazi ava mu isoko bayacafuje batageze bayitwararika ngo bayakingire umunyagihugu wese aza kuyakoresha ayakoreshe ari meza. Bisabwa yuko abayakoresha bose bavyitwararika.
Mbaza ndakwishura.
Kuyeke amasoko menshi wasanga ari mu isoko.
Amasoko y'amazi yose uyasanga mu misozi kuko ari ku Imana yabiremye. Ni nk'uko umuntu ashobora kwibaza ati kwerike hari hari misozi hajya hari ibiyaya.
Mana kundira nkwitumire.
Arakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyishaha igwaruka. Nubunyene tumira amategato gusubira kumviriza kano karirimbo kaduhamagarira kubungabunga ibidukikije
aho hiyo imana mba mahanga yose yankangurire babuze yewe gutema no guturira amashamba batitera ubugaragwa babuze yewe kurobesha amafumu sagetera Honyi binye buzima byo mu mazi Abaza yewe Uturire misozi Imukura iduhitana Twiteho ibidukikije
Ijambo abanywanyi bacu Yoda w'Imuyinga yatwandikiye avuga ati ndabaramukije bamenyesha amakuru y'icyo cya Amerika abandanya ati siyo nyoye icyayi kirimo isukari nyinshi ndaribwa cyane mu mushishito bigahera ruko nyoye amazi akanye Yoda abaza ati inyifato nogira ni iyihe muganga Anita Munyana uduhere nyinshi umunywanyi wacu
Vior, haja umubiri wese w'umuntu urafise urugero rw'isukari ukeneye kugira umubiri w'umuntu ugume ufise amagara meza. Iyo rero ushize mu isukari nyinshi, nuko hari ikintu kimwe mu mubiri wawe uri kurasinzikaza, ariko gituma wumva utameze neza cyangwa ukanyoterwa cyane kuburyo bisaba yuko unywa amazi kugira ubwo bubabare buhere. Icyo no gusaba coco, nuko uwoja kwa muganga ukavyiganira muganga mbaze akagutuma ibipimo kugira arabe urugero rw'isukari mu maraso yawe aheze agutekere impanuro abonye inyishu y'amaraso
Turashimiye umunywanyi wacu Viola intererano yiwe kandi natwe twongera tumuramutsa Turashimiye kandi na muganga Anita Munyana kunyishu amuduhereye kuko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki agwaruka rutanga isiguro kunyibutsa abasokuru uno munsi uvuga iki gukamira umwasi mucyoze bikubwiye iki
bikubwiye iki
Ako no kamera umwasi mu kintu cogeje. Erega umwasi kumuyegereza si byiza.
Bikubwiye iki?
Nakuje umuntu yavuka ati je hinge nkono mu cyafu ndabona nga hinge menda ndabunga bunga hano no vuka ati bikuye aharumva nyina umukwanije umwasi wa mukwanije.
Arabitoye. Shimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira shimiye ara ivirankunda na Joseline Nduwayo bafashije gutororokanya amajwi nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera kagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku cyo cya Amerika mufise icyo mushikiriza cyane mubaza kubyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri VOA Bujumbura Jandike mu jambo rimwe @gmail.com cyane mutwakure kuri 71 228 632 632 cyane kuri 76 904 460 kuri mikro mwari kumwe na Diane Donse ndabaseze ndabifuriza kugira amagara meza na ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Je me demande pourquoi les coups d'état et racisme et la haine, pourquoi la politique disait-il pour régner. Chaque jour je me demande pourquoi les coups d'état et racisme et la haine, pourquoi la politique disait-il pour régner. À cette question sérieuse, nous faut une réponse de cet esprit chez à mettre à l'abri nos enfants. Où sommes-nous? Allons-nous, mes frères, sœurs? Réveillons-nous et nos consciences aussi. À cette question sérieuse, nous faut une réponse de cet esprit chez à mettre à l'abri nos enfants. Où sommes-nous? Allons-nous, mes frères, sœurs? Réveillons-nous et nos consciences aussi. Il faut nous mettre ensemble et rassemblons notre intelligence. C'est notre volonté pour reconstruire la société africaine. Ni cet esprit colonial, ni cet esprit d'esclavage. C'est de nous maintenant que dépend notre sang. Ni sommes-nous pour devenir cette Afrique authentique. Selon nos populations, tout le projet de construction. Élite au continent Afrique, Achida. Aujourd'hui n'est pas rose encore, mais pour demain tout espoir est permis. Mettons à profit nos richesses naturelles pour contribuer, biouer à nos avancements. Aujourd'hui n'est pas rose encore, mais pour demain tout espoir est permis. Mettons à profit nos richesses naturelles pour contribuer, biouer à nos avancements. Ouvrons tout grand les yeux sur l'évolution des savoirs. Mettons fait au pillage et rassemblons nos idées. Échangeons nos cultures et finis l'Afrique à Chida. L'esprit des gosses mais des méchancetés, des mélancolies. Participe à toute évolution, à tout développement économique, technologique ou culturel. Ouvre la porte à tout bienfait, formons-la sur les passés. C'est de nous maintenant que dépend notre sort. Ils sont nous pour devenir cette Afrique authentique. Selon nos populations, tous les projets de construction. Lita contre une Afrique à Chida.
Thank you for listening to this program from the Voice of America.